twashimye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda naho mukatwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Mwiriwe nshuti bakunzi, ni kaze makuru kuri uno mugoroba mbwe gushikirizwa na Joe Diana Nirinahazwi. Ingingo nkuru ziyagize. Uburundi uno musi kwa kane bwakiriye incancho za mbere zo gukinga ikiza cha virusi ya corona, ni incancho Ubushinwa bwatanze nk'ingabire.
Abo tuzohera ko nabavyifuza gusanzwe gukorana mu bushikiranganje basanzwe bavura abene gihugu n'abandi bagendana ingwara ngendanwa hamwe n'abarenze imyaka 60 co kimwe n'uwo wese adifuza.
Uyu ni muganga Tade Ndikumana, umushikiranganje w'amagara y'abantu mu gihugu c'u Burundi. Umuntu wa kabiri yanduye ingwara ya Ebola mu burasirazuba bwa Kongo. Nigeria yemeza ko Abu Musab al-Barnawi atwara ishami ry'intagondwa zitirira idini rya Kiislam mu karere ko muri Afrika yo mu burengero yapfuye. Igihugu cya Turkiya kigiye kwagura ubucuruzi bw'indege z'intambara zitagira abadereva. Aya makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Amakuru yacu reka tuyahere ku mugabane wa Afrika, aho Nigeria yemeza ko umuyobozi mukuru w'abarwanyi b'intagondwa bitirira idini rya Kiislam mu karere ko muri Afrika yo mu burengero ISWAP yitwa Abu Musab al-Barnawi yapfuye. Inkuru tubaza mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Iyo nkuru yatangajwe n'umutegetsi mukuru w'igisirikare cya Nigeria uno munsi kwa kane. Ishami rya leta ya Kiislamu rikorera muri Afrika mu burengero ISWAP rigemeje ivyerekeye urupfu rwa al-Barnawi. Igisirikare cya Nigeria cyaratangaje imbere yaho ko cishe abayobozi bakomeye mu bya gisirikare b'imigwi y'intagondwa maramu nyuma yaho barasubira guseruka habona. Umutegetsi mukuru w'igisirikare cya Nigeria General Lucky Irabo yabwiye abamenyeshamakuru ko ashobora kwemeza atankeka ko al-Barnawi yapfuye, yamara ntiyamenyesheje igihe n'ukugene yapfuye. al-Barnawi hungu uwashizeho umugwi Boko Haram ugira ibitero mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria kuva mu mwaka w'2009. Igihagararo ciwe caduze inyuma yuko yitandukanije n'umugwi Boko Haram mu mwaka w'2016 bivuye ku kutumvikana n'umutegetsi mukuru wa Boko Haram Abubakar Shekau yapfuye mu ntango z'uyu mwaka mu ntambara yabaye hagati y'izo mpande zibiri zitumvikana muri uwo mugwi. Kuva Shekau apfuye, amakuru atangwa n'abajejwe umutekano avuga ko al-Barnawi yongereje ingufu z'ishami rya leta ya Kiislamu ISWAP mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria no mu ntara y'ikiyaga Chad.
Fidel Nyongabo, urakenuye tuve muri Nigeria tuja muri Turkiya ivuga ko igiye kwagura ubucuruzi bwayo bw'utudege duto duto turwana tutagira umudereva bita drone igurisha mu bihugu nka Ethiopia na Maroc. Ejo ni mukankusi atubandanirize ino nkuru.
Turukiya yabinyujije mu mishyikirano y'ubucuruzi bw'intwaro n'igihugu cya Maroc hamwe na Ethiopia nyuma yo kubona zikoreshejwe neza mu bushyamirane mpuzamahanga nk'uko amakuru aturuka ahantu hane azi neza ibyo ayo masezerano abivuga. Umuzigo wa drone wose uzoherezwa muri Ethiopia ushobora kuzateza amakimbirane mu mubano wari usanzwe urimo igitotsi hagati ya Turukiya na Misiri. Iki gihugu gisanzwe kitarebana neza na Ethiopia biturutse ku rugomero rw'amashanyarazi Ethiopia yubaka ku ruzi rwa Blue Nile. Amakuru aturuka ku bashinzwe umutekano babiri ba Misiri avuga ko ubuyobozi bw'i Cairo bwasabye Amerika na bimwe mu bihugu byo mu Burayi gufasha guhagarika amasezerano ayo ariyo yose. Andi makuru aturuka ahantu hatatu mu Misiri avuga ko amasezerano ayo ariyo yose yagombye kujya ahagaragara kandi agasobanurirwa mu biganiro hagati ya Cairo na Ankara mu gihe Misiri na Turukiya bigerageza gusana umubano wabyo. Turukiya, Ethiopia na Maroc ntibyatangaje ku mugaragaro amasezerano ayo ariyo yose kuri izo drone zifite intwaro. Cyakora amakuru aturuka ahantu henshi mu bazi neza ibyumvikanyweho yahaye ibirindaramakuru Reuters ibisobanuro birambuye. Umutegetsi umwe wa Turukiya yavuze ko Ethiopia na Maroc byombi byasabye kugura drone zo mu bwoko Bayraktar TB2 mu masezerano akubiyemo n'uburyo bazabona ibyuma byo gusimbuza ibizaba bishaje n'ibijyanye n'amahugurwa mu buryo zizakoreshwa. Umudiplomate utashatse ko amazina yatangazwa yavuze ko Maroc yabonye iza mbere muri izo drone mu kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka. Ethiopia irateganya kuzigura ariko uburyo bizanyuramo ntibusobanutse neza nk'uko uwo mudiplomate yabivuze. Abatanze amakuru ntibavuze umubare wa drone ziri muri aya masezerano cyangwa ngo batange ibisobanuro mu bireba imari iza zigendaho.
Ejo ni tubandaniriza mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ahemejwe umuntu wa kabiri yanduye indwara ya Ebola.
Umuyobozi ushinzwe ubuzima yahamije kuri uyu wa kane ko umuntu wa kabiri arwaye Ebola hadashize n'icyumweru umwana w'umuhungu w'imyaka itatu apfuye. Byabyukije ubwoba bw'ikindi cyorezo gikomeye. Abategetsi mu mujyi wa Beni babonye uwo murwayi ejo kwa gatatu, umunsi nyirizina abaganga batangiriyeho gahunda yo gukingira indwara ya Ebola. Umutegetsi wo muri uwo mujyi Michel Tosalinasa yabibwiye itangazamakuru ryo mu karere. Ishami rya ONU ryita ku buzima wa MS ryavuze ko abantu batatu bari batuye mu gace kamwe bapfuye mu kwezi kwa cyenda nyuma yo kugira ibimenyetso bisa n'ibya Ebola. Ibyo birimo kuruka cyane, kuva amaraso no guhitwa. Beni yabaye indiri y'icyorezo cya Ebola mu 2018-2020 ubwo ahitanye abantu barenga 2,200 abandi barenga 1,000 bakandura. Iyo virusi yica yari yacitse mu kwezi kwa gatanu imaze guhitana abantu batandatu. Abayobozi bashinzwe ubuzima bavuga ko bitari byasobanuka niba abantu baheruka kubonekaho indwara ya Ebola hari aho babahuriye n'icyorezo cyabanje.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru agezweho hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gusubira kurungika indege zihungisha abanyagihugu muri Afghanistani. Ni ibikorwa bitegekanijwe gutangura imbere y'impera z'umwaka. N'ubu turacari kumwe na Ejoni Mukankusi.
Byatangajwe n'ikinyamakuru The Wall Street Journal cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi kwa kane ko indege za Amerika zasubukura ingendo zo gukura abantu muri Afghanistani, gisubiramo ibyavuzwe n'umutegetsi muri Departement ya Leta muri Amerika utashatse ko amazina yatangazwa. Izo ngendo zizafasha afite ubwenegihugu bwayo, abafite ibyangombwa bemerewe gutura muri Amerika byemewe n'amategeko, na bamwe mu basabye visa. Ikinyamakuru The Wall Street Journal cyatangaje ko nta tariki ingendo zizasubukurirwaho yari yashyirwaho. Abahagarariye Departement ya Leta ntibahise basubiza ubwo bari basabwe kugira icyo bavuga ku makuru yatangajwe n'icyo kinyamakuru. Ubuyobozi bwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden bwari bwavuze ko icyo bushyize imbere ari ukugarura mu gihugu Abanyamerika n'abafite uruhushya rwo gutura muri Amerika ruzwi nka Green Card batabashije kuva muri Afghanistani ubwo indege za Amerika zahungishaga abandi mu kwezi kwa munani gushize.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose agezweho hirya no hino ku isi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresi ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Uburundi bwakiriye incanco za mbere zikiza ca COVID ya 19. Izo ncanco zigera ku 500,000 zatanzwe n'igihugu c'Ubushinwa atagihindutse nk'uko bimenyeshwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri ico gihugu. Mu ndwiza niho umuntu wa mbere mu Burundi azokingirwa umugera wa virusi ya corona. Inkuru tubaza umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya, Eloge Wirikaneza.
Itangazo ry'umutekano rya kuvendera ko bucyasanzwe n'umukuru w'umurwi w'igihugu jeje kurwanya ikiza cya coronavirus ari kumwe na mugenzi we w'amagara y'abantu nibo bakiriye iyo mfashanyo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Yari ibitswe mu bubiko bw'imiti bwo mu kigo cy'igihugu kijejwe incanco. Xavier Crispin aserukira mu Burundi ishyirahamwe mpuzamakungu yitaho amagara y'abantu ku isi wa MS yavuze ko ubwoko bw'urukingo rwatanzwe ariko Sinopharm rwemewe ku isi yose.
Ce vaccin est un vaccin homologué par l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est un vaccin valable comme tous les autres vaccins dont vous entendez parler.
Urukingo n'urukingo rwemejwe na OMS, n'urucanco rwemewe rero nk'izindi zose mumva zivugwa. Ruremewe na OMS rukaba ku rutonde rw'izizwi nk'izikora mu kugwanya COVID-19. N'urukingo rutangwa kandi mu biringo bibiri by'intera y'indwi zitatu canke zine. Tuvuga ko umuntu yakingiwe by'ukuri inyuma y'izo ncanco zibiri. Ikura shimangi ya shimiru shini wabu katanzizo nchancho na watekesi uburundi wa terze wa kaze emera. Zao Jiangping asiruki ushinwa muburundi na wea vuzekwizi nchancho za tanzwe munhumbero yuko mezubu chuti muza makungu muvzere ke kugwanya COVID-19. Lors du sommet
extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre le COVID-19 denis en juin 2020.
Muna maibu shinwa nibi hukubza Afrika kujanya nukufashanya kugwanya COVID-19 ya vaye mkwagata andatu ihumbili na minongibi. Prezida w'Ubushinwa yasezeranye gushyiraho urukingo ruzosangirwa n'isi yose. Ibihugu bikenye na cyane cyane bya Afurika nibyo bya mbere biruhabwa. Uburundi buri muri ibyo. Iki kiza cyugarije isi kitwibutsa ukuntu dukeneraniye kandi ko atagihugu na kimwe kibwirizwa gukomirwa. Niko mfasoni yamenyesheje. Muganga Tatandi Kumana, umushikanganji w'amagara y'abantu mu Burundi, yatangaje ko bifuza gucanjwa bose bazotangura kwiyandikisha kuri uyu wa gatanu.
Kubifuza kuronka incancho ni kubushake agahato karimo rero guherejo tugiye kugurura urutonde uzobikenera azoza yandikishe kirango tumenye ababa bakeneye izo ncancho wabonye ko zibikwa ahantu ameze neza n'ibyo kumvikana yo tujye tuzijana ari hose turondeza bipimisha kuko keza kubikwa neza byo dufasha rero kugira ngo tumenye abazikeneye babarundi canke abanyamahanga ba mu Burundi uretse kwiyandikisha kuko tumenye abazikeneye zo musaba yuko asinya gwa rupapuro nkuko shiramo impuza mafungo y'imeseri isaba
anagaruka kumirwa y'abantu idoshirwa imbere mu mwanya wa mbere
abo tuzohera ko nababyifuza bakora sanzu korana umushikiranganje basanzwe bavura abene gihugu nabandi bagendana ingwara ngendanwa hamwe n'abarenze imyaka 60 co kimwe n'uwo wese adifuza kuti bizogenda gute rero nuko amasite dusanzwe dupimira ko mugira wa coronavirus niyo tuzokoresha kugira ngo dutange incancho ku babyifuza byumvikana rero yuko nta muntu nayo babyifuza dushobora guhura cancho wa coronavirus atipimishije.
Mu mpera za kuno kwezi Burundi bwiteze kandi izindi nshanjo zingana n'ibihumbi 152 zizotangwa n'ibanki y'isi yose. Iyo banki imaze kwemerera Burundi muri rusange zigera ku miliyoni 2,400,000 nk'uko byemezwa n'umushikanganji w'amagara y'abantu. Nk'uko bigaragarira ku rutonde rutangwa na OMS, ishyirahamwe mpuzamakungu gitaha amagara y'abantu, Burundi nibwamara gutangura gucanja abubamo, ibihugu bya Eritrea na Korea y'Amajyaruguru nizo zonyine bizaba bisigaye bitaremera incanjo. Igihugu cya Tanzania cyari cyarazanseye ku ntwari ya Perezida Magufuli cyazemeye mu mezi aheze yamaze gusezera isi asubirirwa n'umupfasoni Samia Suluhu Hassan. Eloge Ulika neza, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afurika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Mu gihugu cy'u Rwanda rwegurujejwe amaperereza ribe mu mfunyapfunyo rwataye muri yompi, Sengimana Theoneste afise umuhora wa YouTube witwa Umubavu TV ari kumwe n'abandi bantu batanu. Ribe ivuga ko bose bagirizwa icaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yadukurikiraniye inkuru ikurikira.
Umunyamakuru Sengimana Theoneste yatawe muri yompi ku mugoroba wo kuri wa gatatu yari kumwe n'abandi bantu batanu. Amakuru y'Ijwi rya Amerika ryahawe na muyobozi wa Darfur Murinzi Madame Ngabire Victoire agaragaza ko bafashwe bandi batanu benshi ari abarwanashyaka ba Darfur Murinzi. Umuvugizi w'ubugenzacyaha bw'u Rwanda Murangira Thierry yabwira Ijwi rya Amerika impamvu y'iryo tabwa muri yombi.
Nsengimana Theoneste yafatanywe n'abantu batandatu, uyu akaba ari nyir'Umubavu TV ikorera kuri murandasi. Abo bafatanywe Sibomana Sylvain, Rucubangana Alex, Hagenimana Hamad, Ndayishimiye Jean-Claude, Watuje Joyeux. Aba bose bakaba bari mu mugambi umwe, bose bari bari mu mugambi umwe wo gutangaza no gusakaza amakuru y'ibihuha agamije gukurura inzangano no guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda bakoresheje imbuga nkoranyambaga zitandukanye.
Murangira ntiyavuze ibyo batawe muri yo batangaje byabaye imbarutso yifatwa ryabo, ahubwo yasobanuye ko bafashwe nyuma y'iperereza Ribu yari imaze iminsi ikora. Ribu ivuga ko iryo perereza ryari rigamije kureba ibyaha bikorerwa kuri murandasi, akaba ari byo byashingiweho batabwa muri yombi. Mu bafatanywe n'uyu munyamakuru humvikanye izina risanzwe rizwi mu Rwanda rya Sibomana Sylvain, uyu akaba yarahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka ritaremerwa mu Rwanda rya FDU Inkingi. Iri shyaka ryahoze riyobowe na Madame Ingabire Victoire Muhoza mbere y'uko ashinga iryitwa Darfa Umurinzi. Umuyobozi wa Darfa Umurinzi Madame Ingabire Victoire mu kiganiro yahaye Radio Ijwi rya Amerika yagaragaje ko atari Sibomana wenyine wafashwe, ko n'abandi bari kumwe bafite aho bahuriye n'ishyaka rye.
Ntabwo ari Sylvain gusa, harimo Sylvain Sibomana, harimo Rukubanganya Alexis, ni umuntu uduhagarariye mu Burasirazuba, harimo Hangimana Hamada mu Rwandashyaka usanzwe, harimo Ndayishimiye Jean Claude nawe no mu Rwandashyaka usanzwe watujeje wayezi we yari umudamu w'inshuti yanjye ukunda kuza kumfasha hano mu bintu administrative.
Ni ukuvuga ngo bariya usibye uriya munyamakuru, abandi bose ni abarwanashyaka banyu?
Abandi bose ni abarwanashyaka bacu. Damu nawe ntabwo ari mu Rwandashyaka, ni inshuti yanjye ariko wakundaga kuza kumfasha. Kugeza ubu byantunguye, ngewe urabona tumaze igihe muri Covid abantu ntibahura, ndongo kubyumva byanyobeye, ntabwo ndi kubyumva, ntegereje ko avoka ambwira ati wenda barabariga iki n'iki simbizi.
Abo bose mwarimukanye muri Darfa Umurinzi?
Muri aba bose bafashe Sylvain niwe mu wari umaze igihe twabanye muri FDI muri Darufa, abandi bose ni bashyashya binjiye muri Darufa rwose, n'abajene ntekereza binjiye muri za 2019.
Sibomana araherutse gufungurwa nyuma y'imyaka 8 yamaze muri gereza ashinjwa icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda arwangisha ubutegetsi buriho. Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya niba Sibomana ndetse na bagenzi be bafashwe ibyo bakurikiranyweho bifitanye isano n'ishyaka babarizwamo. Murangira abiduhe ibisubizo.
Mu byo nagutangarije nta mutwe wa politiki nigeze mvuga, nta naho bihuriye. Abafashwe bafashwe kubera ibyaha bakurikiranyweho, ntaho bihuriye n'imitwe ya politiki bashobora kuba barimo. Kandi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha iyo rujya kugenza ibyaha, iyo rukurikiranyeho umuntu ibyaha ibyo byose aba yakoze, ntirubanza kureba ngo uri mu wuhe mutwe wa politiki cyangwa nta mutwe wa politiki urimo.
Umuvugizi wa RIB yasobanuye ibihano bitegereje abaregwa mu gihe ibyaha byaba bibahamye.
Ni ibyaha bitatu bifite ibihano bitandukanye. Igito gifite gihanishwa hagati y'imyaka 3 n'5, igikuru ni hagati y'imyaka 10 na 15. Ubwo rero urukiko rwo ruzagena ibihano bashingiye ku byaha bazahamwa.
RIB yatangaje ko abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya Remera na Kicukiro, ndetse ko iperereza rikomeje kugira ngo dosiye yabo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Itabwa muri yombi ry'umunyamakuru Nsengimana ndetse n'abandi bantu 5 bari bwumwe rije rikurikira ibyari biherutse gutangazwa na RIB, aho uru rwego rwaburiraga abantu bose baba abanyamakuru cyangwa abandi bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga kwirinda kuba umuyoboro w'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Si ubwa mbere umunyamakuru w'umubavu Nsengimana atawe muri yombi, kuko mu kwezi kwa 4 umwaka ushize yafashwe akurikiranyweho uburiganya, aza kurekurwa mu kwezi kwa 5 k'uwo mwaka agizwe umwere n'urukiko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tugaruke ku makuru avugwa ku gihugu cy'u Burundi. Umuryango w'umuganwa Rudoviko Rwagasore yarondeye intaya yo kwikukira mu Burundi, urashima umuco uri kuraboneka ku ruhara igihugu cy'u Bubiligi cagize migandagurwa rya nyakwigendera. Umuryango wa Rwagasore usaba ariko Bubiligi gutera intambwe yindi bukemanga urwo ruhara. Mu kiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagiranye na Anne Marie Ndenzako, umwishwa wa Rwagasore yatanguye agaruka ku itariki ya 13 gatatu y'ukwezi kw'icumi Ludoviko Rwagasore yagandaguriweko
kwibutsa byinshi ofezi kwibutsa byabaye Burundi cyo twatwumva cy'idoye se kagaje yuko tumenya ingene byagenze none musi twacapo Ludoviko Rwagasore yakoze ibintu bihambaye ku gihugu cyiwe mugabo nta n'umwe yatwatubwiye neza ingene byagenze kubwira ate twese twaribaje yuko ubuye hari ababiligi barimo hari abarundi barimo nta papuro twari dufite zerekana verite y'ukuri hanyuma duhura n'uyu muntu yitwa Dudo de Wi twese amapreuve amwe amwe ayatuzaniye tatutanga gukorana nawe mugabo tugashaka yuko dukorana n'abana bukwa nta kisa no kwakigendeza
muravuze ikintu gihambaye cyane rwose ukuntu umushakashatsi mwanditse w'umubirigi Ludo de Wit yabafashije guturukanya amakuru yerekana cyane cyane mu buhinga bukomeye bwo kumenya uruhara barya n'abariya bagize mu igandagurwa ryiwe uyu munsi. Kandi nk'uko twabivuze, uyu mushikantahe umwanditsi mwari kumwe mu kiganiro mwatanze akaba yagaragaje cyane rwose uruhara rw'igihugu cy'Ububirigi ibiri muri ico gitabo mwebwe mubibona gute?
Umva twakunze twumva ko ababiligi bari umugani hanyuma yashinga byerekana by'ukuri hari amazina yavugwa mba nta kigeze gisohoka kivuga kiti turafite amazina aba bavuze iki aba bavuze iki cyane twarumva ikintu bwa ta preuve ni mu gihugu twabitoye twabitse mu marchive video yadufashije rwose niwe yagiye mu marchive arafata amazina arafata amatelegramu bandikiranye amaketi bandikiranye ubu donc turazi ko ababiligi barimo ubu ni sure ko barimo ntabadashobora kwinyereza
muri iki gihe uko kuri kuriko kuraje habona ikintu mwifuza mu muryango wa nyakwigendera inshungu y'u Burundi Ludoviko Rwagasore ni iki
cyambere mu gukora basikwemeye ati yego twabikoze bakahakonesha ibyo bakoze iyo ni ikintu cyambere ibikurikiye hanyuma la defense parlementaire bitoca muri farmaya bibiri uyu n'umunsi ntashobora kuvuga bigene ibyo ngo bashobore kwemeza yego twabikoze ino reconnaissance sera deja
hari ikintu nka leta y'u Burundi yokora nayo nyine turazi ko igize iminsi yagiriza Ububiligi hari ikintu leta y'u Burundi yokora muri iki gihe ukuri kuriko kuraje ahabona cyane cyane kuri icyo gitabo cyanditswe n'uyu Mubiligi
yashobora kuvuga gusa de la case ni la famille la famille kwa ntacyo cyatindeze za emotion shock kuvuga leta y'u Burundi yoshoko
mwavuze umurundi mwafatanije muri icyo gikorwa cyo gukorana n'uyu mwanditsi Elmen ntakica ndabona ko mwatanguye kuja hamwe mukasa nuko muri kumurarekuriranira icyo gikorwa cyo cyatanguye gute kaba nkuko mwatwabivuze se wiwe yaranyonzwe yagizwa ko ari mu bantu bagandaguye Ludoviko Rwagasore abantu benshi barashaka gutangara kumva ko uyo mwavuye mugiranira imigenderanire myiza byagenze gute
byagenze ko twe twakuze tugenderanira twe iwacu ntihabaye kudatuma yuko kandi twese hari ikintu dupfana onede kuja henshi hanyuma twe ntitwakuze batubwira ngo ntimugendane n'abajya twe twakuze tukinanye tugendana bisanzwe tutakone tuzi byabaye mbwa ntabyo twahora abana hageze ngaho ukabimenya mbwa ntitubiganire cyangwa Ludoviko Rwagasore yakoze nuko yadanyije urubyiruko bituma tubiganire mbwa twabiganire bikwiriye kuko tubwiranye ya confiance aho twumva ko ishobora kuba nk'abaye ntitubakoze ntitutse turafatanya kubwira tumenye ukuri.
Mu gusozera kandi mu majambo make cyane rwose mu kiganiro cyateranyijwe namwe murimo n'uyu mwanditsi nyine n'abandi batari bake bazi ibintu byinshi ku Burundi atari n'abarundi, ikintu muvuga mwa mwakuye muri iyo nama muri icyo giteramo cyakozwe ikintu gishobora kuba cyabahaye ayandi makuru yerekeye igandagurwa rya nyakwigendera Ludoviko Rwagasore inshungu y'u Burundi ni nk'ibi
tumvise nuko abakoloni bose mu bihugu byose ariko bagenda baragira umwaka umwe muri janvier twenty kwa mbere habishe umuntu treize octobre bica Rwagasore bisa nuko Congo na Mutara bamwishe dans plusieurs pays d'Afrique c'était une façon de pour abantu bake bazwe bashobora kuba babuza ibyo bashaka gutwara Afurika mu bakoloni ibyo twize uno munsi niko hari umuntu yabitugeneza ko ifite une façon de ko babigenza kuko yabagumana amakoloni yabo.
Anne Marie Ndenza ko murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Merci beaucoup.
Sosiyete nyamerika Moderna ivuga ko u Rwanda, Senegal na Afrika y'Epfo bishobora kuba ibibanza izoshiramwo amashami yayo akora incancho muri Afrika. Iyo sosiyete itegekanya gutangura guhingurira muri Afrika incanco zigera ku miliyoni amajana atanu ku mwaka muri zo hakaba hazobamo incanco zo gukinga ikiza cha virusi ya corona. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yabajije umuganga w'umurundi Dr. Frank Nziza akurikiranira hagufi amakuru ajanye n'amagara y'abantu muri rusangi na yerekeye ikiza cha COVID ya 19 cyane cyane uko yakiriye ingingo ya societe ya Moderna.
Inkuru ni ukuvuga ngo tuyakira neza kuko ni inkuru ije gutuma ngira ngo incanco zegera cyane ibihugu bya Afrika, kuko murazi yuko ibihugu bya Afrika ari abantu bake cyane bamaze kuronswa izo ncanco za COVID 19 ni nk'ababaye ibice nka 4 cyangwa 5 kwijyana mu banyagihugu bose bo muri Afrika. Bivuga yuko izo ncanco zizofasha nkumbure kwegereza abanyafrika izo ncanco, naho izo ncanco zica zigira ziboneka ubu nyine kuko na cyane cyane ubu icyari gikenewe kwari uko izo ncanco ziboneka vuba na bwango, ariko ibyo nibaza yuko bitazofasha mu minsi iri kiraza, ariko ntibizoca bitangura buno nyine.
Kubona ibihugu nk'u Rwanda, Afrika y'Epfo na Senegal ibyo iyo sosiyete iri kiriyumvira guhitamwo igihugu kimwe kizokwakira iryo hinguriro ryacu ryo gukora imiti n'incanco, byerekana ko ibyo ibihugu bisanzwe bifise uburyo bifise n'ubuhinga mu bijanye n'ibyerekeye amagara y'abantu. Mubona kubona yahisemo ibyo bihugu ari ingingo nziza.
Guhitamo ibyo bihugu nibaza yuko biba bifatiye ku bintu byinshi, na cyane cyane biba bifatiye kuko iryo shyirahamwe ribibona, iryo shyirahamwe Moderna ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse yuko rikora ibyo by'imiti risanzwe ari n'ishyirahamwe ry'ubudandaji, bivuga yuko imbere yuko bashinga ishyirahamwe mu gihugu kinaka barabanza bakigana cyane cyane bimwe byo gushora imari kungene biba bisanzwe bitunganijwe muri icyo gihugu, bararaba kungene iby'amagara abantu bisanzwe bitunganijwe, bararaba ubuhinga abantu baba bafise, bakaraba no gushaka kwa politiki ibyo bihugu biba biriko birerekana mu guhamagara cyane ayo mashyirahamwe afise ubuhinga bukomeye kugira ngo bashobore kuza no kuvuga ngo n'ibintu byinshi bifatirwa ko ku buryo bigoye gutanga isiguro imwe yo kuvuga ngo batoye ngo igihugu cy'icanki niko uravye u Rwanda na Senegal na Afrika y'Epfo ushize ku rutonde rw'ibihugu byoba bifise ubutunzi burengeje sivyo biza kwisonga, bivuga yuko haba hari ibindi bintu byinshi bifatirwa ko ntibafatira ku butunzi gusa, hari ibintu byinshi nibyo mbeje kuvuga bimwe bimwe mu bifatirwa.
Afeyana ari mu bashinze isosiyete Moderna aravuga ko icyo bashaka gushika ko muri rusangi ari ugushiraho iryo hinguriro rishobora gukora incanco zitandukanye z'indwara zitandukanye ngo kugira ngo muri kazoza hasubiye kwaduka ikiza nk'iki cya COVID 19 hazobe ngo hari uburyo ushobora kwihuta bwo gukora izo ncanco mu karere ka Afrika. Ni ikintu ciza rero ku bwanyu muri rusangi kuba igomekire iryo hinguriro muri Afrika rishobora gukora iyo miti n'incanco mu gihe hazokwaduka ibindi biza, ntawe ubyifuza ariko ni ibintu bishoboka Afrika izoba yiteguye gukora n'ingoga no kunyarutsa izo ncanco.
Nego ni ikintu ciza muri rusangi kandi novuga yuko ari ikintu kiko kiraza novuga muri iyi minsi kuko iryo shyirahamwe Moderna rihambije ayandi mashyirahamwe nka Pfizer ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na BioNTech yo mu Budage, nazo nyine zari zavuze yuko zishaka gukora incanco za malaria n'igituntu, nazo nyine zishaka kubikorera mu Rwanda no muri Senegal. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu ni byiza muri rusangi, gusa icyo nkumbure nubwira ariko baratwumviriza ni uko icyo bakiza gusumba no kuvuga icyo umuntu yoshaka novuga kuri Afrika ni uko hatokubakwa gusa ibijyanye n'ayo mahinguriro, ahubwo n'ubwo buhinga bwozanwa bakagira kimwe bita transfer de technology, ni ukuvuga ngo ubwo buhinga bukazanwa muri Afrika kuko iyo bubatse ihinguriro ntibica bisigura yuko ubwo buhinga icyo gihugu kica kibugumana, ni ukuvuga ngo aho hantu bumva neza yuko ari ahantu tuba twifuza yuko mu myaka izana nyine twashika.
Murakoze cyane.
Ego murakoze namwe.
Akwino nga duche dusozera makuru twe twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri micro mari kumwe na Jewe Diane nini nahazwe amajwi ibiganiro byari bihagarikiwe na Frederic Mudikije yashizwe hamwe na Dieudonné Cubahiro twe mitwa tubikibanuye twifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mo byose naho ubutaha
Radio Kibya America yabaye isubizo cyacu. Radio, ich bin ja Amerika, yo. Ja, bye, sowieso, chachu. Muguche, ich bin gut schon. Ja, bye, sowieso, chachu. Muguta,
igisubizo cyacu. Shikiriza